Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteze amatsi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ndongo ibiganiro namakuru vyino mwanya.
Twe kwifata nkaho Imana ihamagaye isaka abantu badashoboye gusa. Imana ihamagara bijyanye n'urwego n'ubushobozi bw'abantu barimo.
Uyu ni Madame Yusra Kaitesi icegera cy'umuyobozi w'ikigo c'igihugu kijeje intwaro ibereye mu Rwanda. Avuga ku ntego y'itegeko rijanye n'amadini iri mu minwe n'amashinga mateka. Bimwe mu bitegekanije muri iryo tegeko ni impamya bushobozi ya kaminuza ku ndongozi zose z'amadini idonido ni handi hato. Hagataho ukaba ushaka kumenya ingene umuntu adidimizwa mu kuvuga ashobora gutorera inyishu ico kibazo, tugufitiye ikiganiro kirekire mu mpera z'ano makuru. Nongire ndabahika zinyuma yaho amwe mashengero n'amadini yagirizwa kuba adakwije ivyangombwa na kajagari mu Rwanda yugawe ina mashenga mateka yikwiriga integuro y'itegeko riraba imiryango ishingiye ku myemerere. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye.
Komisiyo ya politiki mu nteko ishinga amategeko n'irimo gusuzuma itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere. Mu ngingo nshya zagarutsweho cyane harimo igaragaza ibisabwa kugira ngo umuntu ahagararire umuryango imbere y'amategeko, birimo ko agomba kuba afite impamyabumenyi ya kaminuza mu by'iyobokamana cyangwa impamyabumenyi ya kaminuza kiyongereyeho impamyabushobozi yemewe mu byerekeranye n'iyobokamana yatanzwe n'ishuri ryemewe. Iyi ngingo niyo yatinzweho cyane kuko ubusanzwe abantu bayoboraga amatorero bishingiye wasangaga hanini amashuri asabwa benshi ntayo bagira. Kuri Madame Kaitesi Yusta, umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, yabwira Radio rya Amerika ko amavugururwa yageze mu nzego za leta asaba abantu bose kuba barize, akwiye no kugera no ku bakozi b'amatorero.
Uzashinga itorero ryaba ari itorero rimwe rinini cyangwa ari itorero rifite amashami, azakora no mu bikorwa bye bya buri munsi, igikorwa cyo kwigisha cyangwa cyubaka inyigisho abayoboke be mu nzego zitandukanye bazagira, uwo agomba kuba afite amashuri. Ngira ngo icyo nasobanura kindi nuko nk'uko byakozwe mu bakozi ba leta, nk'uko byakozwe mu nzego zitandukanye, kubaka ubushobozi byagiye bifatikiye no kuraba. Rero itegeko riratanga igihe cy'imyaka ine, n'ukuvuga uwabikoraga atariteguye ngo yige afite igihe cy'imyaka ine cyo gushaka ibyo yiga bijyanye n'ubushobozi bwe akazinoza, noneho agashobora kujya kuri urwo rwego rwo kuyobora.
Umuntu kandi uzaba ushinzwe kuyobora itorero anasabwa kuba atarahamwe n'icyaha cya Jenoside n'icy'ingengabitekerezo yayo, icy'ivangura cyangwa cyo gukurura amacakubiri, no kuba atarakatiwe burundu igihano cy'iremezo cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi atandatu. Iri tegeko rishobora kuzasiga benshi batakaje ubuyobozi bw'amatorero yabo, kuko usanga bamwe bemeza ko bashinze amatorero kubera umuhamagaro biyumvagamo ariko udafite aho uhuriye n'amashuri bize. Kayitesi avuga ko kugira umuhamagaro bitakuraho no kugira ubumenyi.
Umuhamagaro ntuvuga kudashobora. Isi turimo ni isi ubwenge bwabaye bwinshi, nabo twigisha nabo barabufite, kandi amadini menshi, amatorero menshi n'imyemerere mu by'ukuri uburyo bakora bushaka abayoboke. Ntabwo rero byaba bikwiye mu by'ukuri gushaka abayoboke mutari ku rwego bumva. Igitekerezo rero cyo kuvuga ngo ni umuntu umuhamagaro, ab'Imana yahamagaye. Iyo usomye mu bitabo bitagatifu, bahamagarwaga Imana ikanabashoboresha gukora uwo muhamagaro. Paul yarahamagawe, ntibitubuza kuba tuzi ko Paul yari umuhanga w'umunyamategeko. Reka rero twe kwifata nk'aho iyo Imana ihamagaye isaka abantu badashoboye gusa. Imana ihamagara bijyanye n'urwego n'ubushobozi bw'abantu barimo.
Bamwe mu bafite amatorero mu Rwanda bemeza ko itegeko ntacyo ribatwaye, ariko bagasanga hari ibintu bimwe bikwiye kubanza gusuzumwa neza mbere yo guhita babishyira mu itegeko. Pasiteri Sengoga Joel, umuyobozi w'ihuriro ry'amatorero y'abavutse ubwa kabiri mu Rwanda, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ku bwanjye nakwifuza ko yaba irenzeho gake kuko iyo risanse imara imyaka ine, ubwo bisaba ngo uhite utangira binasi uminga yuko utasibira nangwe utatsindwa n'ikizamini kuko ufite bije. So iyo wahinye itandatu ugiye kuganya numva byaba byiza, bigaha abantu umwanya wo kwitegura. Ibyo twahoze dusaba ni uko hanazirikanwa kwigisha mu iyobokamana ni umuhamagaro kurenza uko ari kompetansi yigwa. Igihe rero guhugurwa bidahari twasabaga ngo habe nibura niba umuntu abaye umuyobozi w'itorero kumara imyaka umwigisha w'ijambo ry'Imana kumara imyaka 10 cyangwa 20 yarabikoze neza twe twasabaga ngo iyo experience nayo ishyirwe en considération yenda sabye certificate.
Itegeko kandi rinateganya uburyo amatorero cyangwa amadini abona inkunga bisaba ko inkunga yose y'amafaranga ihawe umuryango igomba kunyuzwa kuri konti y'uwo muryango. Iyo konti igomba kuba iri muri banki cyangwa ibigo by'imari byemewe mu Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka insengero zigera ku 10,000 zarafunzwe mu gihugu hose zishinzwe gukorera mu kajagari, gusa hari zigenda zuzuza ibisabwa zikongera zigafungurirwa. Leta ikavuga ko itegeko rigamije kongera kugabanya akajagari kari gasigaye kagaragara mu matorero n'amadini mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye. Urundi buriko rifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abantu uhimbaza uko umwaka utashe ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi. Ikigo kijeje gutorokanya ibitigiri mu gihugu cyo Burundi Istebu cemeza ko Barundi baba mu Burundi bagera ku miliyoni 11 n'ibihumbi 700 barenga. Abakurikiranira hagufi ivyigwirana ry'abantu none bagoniki kuri ivyo bitigiri inyishu ni mu ntango zino nkuru turaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Mu gihe Burundi gifatiganije n'amakungu mu gihimbaza umunsi wahariwe abantu ku isi, aho mashyirahamwe yigenga bashikiriza kwigurirana ry'abantu mu Burundi riri ku murindi udasanzwe. Mu kiganiro kubamenyesha makuru Faustin Ndikumana arongoye Parfeme rikangurira Abarundi guhindura ingendo yashikirije impungenge za kazoza hamwe atagihindutse.
Ntawe na kurundo guravuga yuko ibijanye n'igwirana ry'abantu mu Burundi biri kubiratera impungenge nyinshi. Ubu tugeze hafi ku 350 y'abantu ku kilometero ni dafite nini muri Afrika ku kilometero kwadratu. Ihariho umurindi wo kwiyongera uri hafi 3%. Todo kwasanze la population ni nini cyane. Todo fecondite ni ukuvuga mu yene y'abantu mu faso uri mu Rwanda byara ni bararenga hafi 6. Haravuka hafi abantu barenga 1,000 ku munsi. Tutavuze ko 45% ari ugwaruka. Ivyo rero ni ibintu biteza kudutera impungenge.
Uwarongoye iryo shirahamwe rikangurira Abarundi guhindura ingendo afise akamatera leta nuko yoshiraho politiki y'abanyagihugu, politiki de population mu Gifaransa. Atari uko Faustin Ndikumana akabona ko Abarundi atakazoza kari imbere yabo. Naho biri uko ishyirahamwe mpuzamakungu gita abantu ku isi rishikiriza ko hari byinshi byakozwe mu Burundi kugira umuriri w'igwirana ry'abantu ugabanuke. Uhagarariye iryo shyirahamwe mu Burundi Richmond Tiemoko ashyira ahabona ingene ibintu byagiye biragenda.
Au Burundi, les résultats des différentes enquêtes démographiques et de santé prove que the progress considerable.
Mu byukuri ubu ibiharuro by'abakenyezi bubatse bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro byavuye ku bice 90% mu gihugu kibanje 87 bija kuri 92% muri 2010 mu nyuma bija kuri 49% muri 2016. Uwo munyafrika yepfo avuga ariko ko intambamyi zikiri nyinshi kugira iyo politiki yo kugabanya umurindi w'igwirana ry'abantu ishike kwihangira.
Il existe encore des besoins non satisfaits en planification.
Ariko rero aracari ibikigoranye mu gukoresha ubwo buryo kandi biri hejuru ntibinahinduka. Ivyo navyo biri ku bice 31% kuva mu 2010. Ibyo bisigura ko hari abakenyezi bifuza kudasama aribo canke abagabo babo ntibakoresha uburyo ku mbo zitandukanye nk'izi. Ugutaronka neza ibyo bakoresha aho babikenereye uburyo bwo gukoresha butangwa n'amavuriro nibuke gutinya ikibano, ukutavugana hagati y'ababyeyi n'abana, kwirondoka rijanye n'amagara meza, ukubyakira nabi cyangwa umwe mu bubatse adashaka gukoresha ubwo buryo. Bitekanijwe ko buri myaka 10 haba rusansuma rwerekana uko abantu bangana mu gihugu, ariko imyaka 12 irarangiye ubwo rusansuma rutabaye. Urongo ikigo Istebu kijejwe gutororokanya ivyo biharuro Nicolas Ndayishimiye atanga ituma atakiriko kirakorwa n'ibiharuro ufata kibanza by'abarundi muri no mwaka wa 2018
mu Burundi. Twebwe dukoresheje bwa buhinga bwa none bumwe mu Gifaransa bavuga projection demographique, dusanga abarundi muri no mwaka w'ibihumbi 2018 tungana imiliyoni 11 n'ibihumbi 772 322. Mu bisanzwe uko ubuhinga bubitegekanya ibihugu bitegezwa kuza biragira rusansuma y'abanyagihugu buri myaka 10 muhava mumbaza rero kubera iki ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2018 tukaba atarusansuma ikwirakogwa inyishu notanga kuri nuko mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko byagiye hamwe bikavuga yuko bizokorera rimwe na rimwe rusansuma y'abanyagihugu baba muri ibyo bihugu hanyuma bica birumvikana umwaka iyo rusansuma izobera ko uwo mwaka na wakarubaru w'ibihumbi 2022
urusansuma rwabaye mu mwaka wa 2008 rwari rwerekanye ko abarundi barenga ku miliyoni 8 n'ibihumbi 500 nkuko ikigo Istebu kibishikiriza Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste tukivuga ivigwirana ry'abantu mu Burundi ijwi ry'Amerika ryashimye kubashikana muri komune ya Gatara y'intara ya Kayanza ifatiye ya mbere mu bwinshi bw'abantu mu ngaruka mbi ziza ku isonga zitegwa n'ubwo bwinshi bw'abantu hari nk'ikibazo cy'ubutaka muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kayanza Fidelite Ishatse
Komine Gatara imubara ku bigi cy'u Burundi igizwe n'amazone atatu ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire n'umuhanuzi wa mustanyaje jwiterambere
ni komine z'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi cyiko twababa ingo ibihumbi 16 n'amajana 4 na 47 abantu muri komine yacu n'amajana 953 ku kilometero kwadrat ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane z'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibazo mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nkuko bigeje gushirizwa bizizi n'umuryango iba muri iyo komine twagiye ku mutumbo wa Muhingira uri muri zone ya Gatara twabonye imiryango itagiraho ishinga isuka muri iyo harimo umuryango wa Sindakira Gregory n'umutama w'imyaka irenga 60 bera umukenyezi wiwe bafite abana 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise iyo bubatse mu inzu babamwo iyo muryango kugira munsi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavukamo mu muryango ariko ari bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha aho bavukana ibikorwa byo kubaka iyo nzu
nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
mwene wanya rubatse mbega wuzura nka wuba
hari nga hanyene usikize ijisho tuzihangana tuzohaba uko hari aha niho navukiye rumva nta hantu novuga ati ndiho nzogenda ntumbera kuko nta hahari nzatumbera hanyene nimba umuntu azoronka igihantu hamwe hangana n'iyi ntebe azohakikiyo ntebe ahicare bahave nta kundi
se rugo sindakira Gregory amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umuryango je na ciye ubwenge mbona atari hari agatongo napfukiyemo data yapfuye yakagurishije aca asigaza kandi kantu gatoyi niko kari mu inzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyo muryango ubeshejwe no guca ingero uyo mutama w'imyaka irenga 60 ako dusambusa aheza akadandaza imwe ku ijana yatubwiye ko yaronse umugisha aheza akaronka amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 bagaca baja kuyasumisha iyo yabuze naho abenyesha yuko baca bafunguye sambusa yakoze nubana bane bafise bane baraciga hambavu yo kwiga nabo nyene bariyungunganya kugira ngo basahirize ababyeyi babo niyo nkuru Efrazi yiga mu mwaka w'icenda
papa karonderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyambu no musa rose n'usi y'ibiharage kireka akaronka n'ikiro cifwe avuga ati abirose no musi kavuga ati reka nanjye ejo nzoba narondeye
nka wewe udandaza iki
nse ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tudusugurutse n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonka ukuntu nokwironderera agakaye hari mu wundi mwene wacu yiga mu gindi aradandaza nawe nyene amashi
aradandaza hehe
tuvuka ngaho nyene ku mugumi
nyina abo bana afite imyaka irenga 50 abayeho mu buzima bwo kwishuza
ni buzima bubi kuko amagara ari karamba ndabona ko abana bazokura nyine bari mu buzima bubi bwo kwicira ingero nkamvise ndabarimo ibyo bajyana aka gaparasira nyine nashikiye mu inzu zaye zimananye gukira nyine imana yishagoma iramputwana imutwana mugo mwicyo gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byara babiri cyangwa kugeza kuri batatu gusa n'ukuntu mbayeho rero yaba iyo girima nashitsino yaramaze kuza yo kubyara abana batatu nari kurenza batatu ndazi kwa hayaho bakwiye neza
umutumba wa Muhingira uriko ingo zirenga amajana 50 ico kibazo c'amatongo kiragishinga abanyagihugu baho ku buryo kibazo cirondoka rijanye n'amagara meza bagize ku muzirikanyi uyu mukenyezi asinyaka 2018 afise ibivibiri byonyene arimamwo asigaye nawe nyacye bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi imije kubyara
norenza batatu mvona bandengeye ubu urabona biragoye kubaho ufise abana benshi nkeza ngo urahice bagaburira neza bamwe baca bacika ibisima abandi bakangara gucyo
ufite kuba hejeje no kwimana ari irema nshi bigenda gusa
tuzoza turasezera n'umugabo wanjye yego turabukungene twobigenza kugira ngo tuzare ku ruge
ndusho kubyara uwundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa Muhingira Aishakiye Marie Esperance amesha ku mitumba 78 igize komine Gatara agacimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayaje guhimiriza abanyagihugu irondokaje n'amagara meza mu ntumbero yo guhangana n'ibyana ry'abantu yibonekeza muri komine wabo ku mutumba Muhingira muri komine ya Gatara Fidelite yashatse ijyu rya Amerika.
Nuko rero nari nabibemereye ko mu mpera tuza kugaruka ku kibazo cuku gigimiza canke ku didimizwa umuntu ariko aravuga ariko none burya kugigimiza ni ingwara n'ubumuga ni hanyuma y'umuntu aramutse adidimizwa agigimizwa mu kuvuga umuntu ashobora kubivura aja kwa muganga aravyivurira canke bigenda gute utwo tubazo twose mugenzi wacu Oriane Itangishaka yatubajije mediatrice Nibaruta n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'imyifato mu kiganiro kirekire bagiranye yatanguye amubwira ingene ico kibazo co kugigimizwa gitangura mu buzima bw'umuntu reka tubatega amatwi
konsenze iyo umwana atanguye kuvuga agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyene atavuga amajambo nyene n'ingoga na n'ingoga nkuko abwiriza kuvuga cyane cyane nk'iyo yikwega ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gusohora ijambo hariho rero izo ngorane ziva ku karonda usanga mu muryango harimwo umuntu agigimiza ugasanga rero n'ikibazo kijyanye n'ingene ibihimba byo gusohora amaji cyangwa gusohora kuvuga bitameza nk'uko byabwiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza. Ariko rero umwana n'igihe yagize yasikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikirwa haba kwimuka bityo usanga abantu babangaha muri kasi nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasi cyangwa baba mu gihugu isi ugasanga barya mu kindi gihugu kandi akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigaca bituma rero umwana ashobora kugigimiza. Nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga harimwo mu muryango abagigimiza ugasanga arabikuranye ubundi nawe birashobora kumushikira mu gihe kanaka bivuye kuri stress cyangwa ibindi bintu bishobora kuba biramuhagarika ubusizi.
None nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijanye n'imyifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'abavyeyi babo canke ni kimwe muri bya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga mu kibano mu gihugu ugasanga ni ikintu bafata nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize ica gikoze ko mubibona gute.
Ababyeyi b'i Burundi ababyeyi b'Abarundi bariko barateye imbere cyane ku kijyanye no kwivuza burya ku bijyanye n'imyifato ndamaze kumva ibice 5% by'amakonsultation aba muri kabine kenshi usanga ari abana baba bafite ibibazo nk'ibyo hagati y'imyaka 5 n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 20 n'umwe 20.
Muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigura yuko bishobora kuva ku guhahamuka cyangwa kukuba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamye akiri muto igico bahe kiri kimwe muri byo.
Ego biratika iyo umuntu ari kaca mu bintu bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo basavuye by'umurengera usanga basa batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza. Kenshi rero iyo umuntu ari kaca mu bintu bidasanzwe bamwe bamwe hari byo usanga bakiye basangura kugigimiza ugasanga rero bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo cyanke byamushikiye. kenshi kubana birashobora kuva kungene kwishire nigenderanire n'abandi bana bagirana kwishure canke amanota bigasanga asanga kugizimiza kwera kwishure tete bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hari abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara rero bitabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bikiye bigira ingaruka imwe muri izo ugasanga niyo kugizimiza.
None muriko murabavura bamwe bamwe mumenya mute ko ari ikintu yavukanye cyangwa ari inyifata ariko aratangura ku develop cyangwa kugira ngo ukumbure uburyo mumufasha buba butandukanye cyangwa bose n'icyo kimwe uko mugerageza kubafasha.
Kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamnese. Donc no kuvuga kurondera gutahura mu miryango ufite fiche ndinge no tuvuga mu kirundi mugani ni fiche no mu kirundi wacu tuvuga ngo ni fiche ufite fiche yandikwa ko sena nyina aho yapfukiye bishobora kuba byaramushikiye ngo ashobora kuba afite yaragwaye cyangwa nyene abo bavukana ibintu byinshi ugomba kuronka ama inkunyi cyangwa informasi nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha muri ibyo rero ashobora kubona ati uyu muntu ko mu muryango ata muntu n'umwe yarwaye cyangwa yagize ingorane yo kugiginiza nkumbure pese hari ibicanke biriya aveke uwo muntu nyene cyangwa abamukikuje icyo sitatuwaje uratahura ukamenya ati uyu muntu ibyo ari byo byose yobayashikiwe n'ibi cyangwa n'ibi. Amfishe hariho n'ibipimo hari amateste ushobora kumuha umuntu ugatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona ahabaye.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi tuko turaganira ku kibazo cyo kugigimiza abantu bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana canke kigatangura hagati mu buzima bwabo nibyo tuko turagerageza gutahura. Psychologue médiatrice ni Baruta afise ikigo gifasha ibijanye n'inyifato ibujumbura mu Burundi hari karagerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza. Médiatrice ni Baruta madame mwoba mugitahura nk'ubumuga canke nk'ingwara muri make?
Sinovuga ko ari ubumuga tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera ari ibintu umuntu asanga yogendana ubuzima bwiwe bwose ariko kugiginiza no gifata nk'ingorane sinona gifata nk'ingwara jyewe numva no gifata nk'ingorane ingorane kanaka yo kuvuga cyangwa ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu cyangwa ubundi bivanye n'icyo icyo kugiginiza cyavuyeko. Kenshi mu mafaranga nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye nuko kugikimiza kwafasha umwana ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye amwitwararika hagira ibyo bakorera hamwe amuganiriza agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse mu minsi mike nizubona byaheze.
Nicyo kimwe no nko kubana no kubakuze nabo nyine nubwo umuntu akuze n'umwana usanga ama metode cyangwa uburyo mubafasha butandukanye nabo nyene bifata akanya gatonya ni nk'igihe kingana gute?
Ukuze mu bisanzwe umuntu burya ikiremwa muntu ari mu kuntu nyene ntushobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana ku mugabo kenshi iminsi cumi n'itanu ibaye iminsi yoba iminsi cumi niyo nibaza yuko rero urumva biba bisaba yuko mukora ayo ma exercice hanyuma ukaraba ko atabindi bishobora kuba byaratumye kuko urumva ikibazo kiba kiri ngaho mugomba kugira ama exercice atuma umuntu ashobora kuvuga kwimenyereza kuvuga neza hanyuma rero hari ibindi ariko aracamwo bitandukanye ni ngombwa rero ngo mufashe kuri ibyo kuko bashobora kumufasha ibyo bibazo bikemutse usanga rero asubiye akavuga neza kuko icyo kiba cyatumye agigimiza mu gihe atari ibyo yavukanye atari bimwe by'akaronda biba yiheze na byinyine bityo bigenda.
Birumvikana ko nk'uko mubivuze buri kiremwa muntu abateye ukuntu gutandukanye urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha. None twavuga yuko baba abakobwa cyangwa abagabo bagore cyangwa abagabo bombi mu bijyanye n'inyifato cyangwa iki kibazo bose bofata igihe kingana cyangwa bijyanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore ni nicyo kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga.
Mubisanzwe ningorane ikunda gufata abagabo sindagira ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka 6 ndiko ndafasha abantu ngaha mu Burundi maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira kuri ico kibazo
niyo mpamvu nakibajije kuko abonzi cyangwa abona kuze mbona benshi baba ari abagabo cyangwa abahungu ni ikintu kumbureye umuntu yagerageza kumenya cyane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nkuko mubivuze benshi nasanze nanje ari abagabo n'abahungu bahura n'icyo kibazo cyane madame Nibaruta aho bahari ibigo mu Burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo cyo kufasha abantu kuvabanura n'inyifato canke ikibazo cyo kugigimiza mu Burundi canke ahandi mu karere
ndigwiriye ibintu byane n'inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bitaratera imbere cyane ngo abantu bizukire gukora ku gace kabo usanga bivugwa ikigo atari bimwe bijyanye n'amashyirahamwe bimwe bita ama association cyangwa ama ONG kuri je vraiment ntapfa nabo nzi na kigo nzi iki kigezo ni iki peut-être bishobora kuba bihari mugabo ntacyo ndumva
ahubwo ibyo kidutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbure kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijyanye n'ijwi ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura muba mwumva abo bantu baza kubitura bo baba baragerageje kuja kwivuza mu baganga bijwi
oya oya usanga ari ikintu abantu bagenda ni gihe kirekire harige mbere bakenibaza yuko yohera nyumvira sina no kwameze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye jana kwijana nta muntu yari bwaje kwivuza kandi muganga ngira ngo kubera urumva baba bakumva ku maradiyo bavuga ati sesengira umuntu wafashe cyangwa ugasanga barasomye ku buhinga ngo kanabumenye baramenye ko bishobora gufashwa mugabo benshi nta busanga baragiye kuri ubundi muganga usanga babibanye nk'uko kame ngo n'ubumuga budashobora guhera ariko byashobora guhera
ego by'ukuri n'ikibazo kitavugwa ko cyane cyane na gato reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanywanyi biradijwe ya Amerika nabo nyene bashowe kubaza ibibazo bashikeze n'ivyumviro duhere kuwitwa Innocent wiriwe neza
ego mwene ingwara yo kumutimiza ho bahari imiti umuntu yoshobora ko gufata ubiri here cyane ayipurikagira
mu bisanzwe umuti abantu benshi bamenyereye imiti y'abamira mu bisanzwe imiti y'abamira ni byiza ko ufata urwaye ikintu kijyanye no kijyanye n'uwo muti nyine kuko kugigimeza ntiwafata umuti kiretse amweke hari iyindi ngorane iherekeje uko kugigimeza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimeza byonyine bivugwa n'ubuhinga butandukanye n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira
murakoze cyane madame ku bijyanye no kugerageza kubafasha umutubwiramo mu matekinike cyane bumwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijyanye no guhema uko kuvuga kurajanye cyane n'ibijyanye no guhema k'umuntu yari karavuga
igihe kenshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atangiye kuvuga hacatse ikintu bita ubwoba kubera bazi ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga cyane ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyene bagaca bamuherahereza ijambo ntibamukundire ko aheza kubera mbere barambiwe icyo rero iyo n'inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ukureka agaheza kandi bakamwihanganye rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icya mbere ni ukubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba akiyemera akaduza novuga ingene yibona akibona uko nyina bwize akamenya yuko ubwo bumuga iyo ngorane ari ingorane ishobora guhera kandi mu gihe ayigeze neza
Harakoze mugenzi wacu yana itangishaka n'umutumire we mediatrice Nibaruta umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato bari kumwe mu kiganiro kubwigimizwa mushobora gusura kumva gikwiye kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse muri sanga na Lidiane nahazwe fatikanije na Fasil Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ibyuma tubifurize kubandanya muroranirwa tuzaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 n'andi makuru turiko turabatorerekaniriza.